radio Ijwi ry'Amerika. Ijwi ry'Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. No munsi ni tariki 22 z'ukwezi kwa kane mwaka wa 2018 muri studio Indwi muri Washington DC. Muri kumwe na Oriane Itangishaka. Ni wa mwanya tubashikiriza ikiganiro muri isanga mwumva iminsi yose saa 10 amasaha y'Ubujumbura mu Burundi ni Kigali mu Rwanda. Amahoro neza bakunzi b'Ijwi ry'Amerika. Ku munsi wa Mungu tuganira n'ugwaruka ku bibazo by'ubuzima bwabo, amagara n'ibindi byinshi byofasha ubuzima bwabo muri iki gihe no muri kazoza. Uno munsi mu kiganiro cyacu turaganira ku kiganiro canke icyo twokwita icigwa twatanguye ku mateka n'insiguro y'ibendera ry'igihugu cy'u Burundi. Mu ndwi ziheze twaraganiriye cyane cyane ku mateka yaryo, bituma ugwaruka rutari ruke rubona ko hari byinshi rutari ruzi ku ibendera ry'igihugu cy'u Burundi. Bifuza kumenya byinshi, abandi nabo basanga hari ibyo twoba tutashitse ko kumbure kubera akanya kabaye gato. Rero batari bake badusabye ko twobandanya icyo kiyago gihambaye ku mateka y'igihugu cy'u Burundi n'ikibiranga biciye mu ibendera ririho muri iki gihe. Kaze rero mwese mushikiriza ibibazo n'ivyiyumviro kuri iki kibazo. Nimero ni ya indiye nyene mutwakureko ni 1 202 4 4 1 9 9 3 1. Muyiduhamagare ko turabahamagara, mutwakure turabahamagara canke mushikiriza ibibazo n'ivyiyumviro kuri Facebook yacu. Adresse ni VOA radio yacu. Kaze mwese
muri isanga. Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi ry'Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ni wa mwanya w'ikiganiro muri isanga, muri kumwe na Oriane Itangishaka. Mu ndwi ziheze twaraganiriye cyane cyane ku mateka y'ibendera ry'igihugu cy'u Burundi, bituma ugwaruka rutari ruke rubona ko hari byinshi rutari ruzi ku ibendera ry'igihugu cyarwo. Bifuza kumenya ibindi byinshi, abandi nabo basanga hari ibyo twoba tutashitse ko kumbure kubera akanya kabaye gato. Rero batari bake badusabye ko twobandanya icyo kiyago gihambaye ku mateka y'igihugu cy'u Burundi n'ibikiranga biciye mu ibendera ririho muri iki gihe. Uno munsi rero tugiye gufata uwundi mwanya tugaruke kuri icyo kibazo cerekeye ibendera ry'igihugu cy'u Burundi. Twongeye kubatumirira umushingantahe yitwa Patrice Ntafatiro, avuka mu ntara ya Gitega igiheta, akaba aba muri Canada muri iki gihe. Yarakoze ubushakashatsi butari buke kuri kahise k'igihugu cy'u Burundi, harimo no kubijanye n'ikimenyetso ndangagihugu vy'igihugu. Umushingantahe Ntafatiro harabandanya atwiganira ivyo yakuye mu bushakashatsi yakoze ku ibendera ry'igihugu ku ibendera ry'igihugu. Mu kiganiro rero twaganiriye umushingantahe Patrice Ntafatiro yari umutumire wacu, yarashikirije kubikwiye kuvyo babona ko bikwiye ko ibendera ry'u Burundi ryokosorwa, kuko yashikirije ko harimo ikosa ry'uko inyenyeri zirimwo zicuritse. Uno munsi rero twabatumiriye kandi umushingantahe Zeno Nicayenzi, n'umushingantahe yatiwe yarorongoye umuhari w'abanyeshuri bo muri kaminuza y'u Burundi kuva mu mwaka wa 1959 gushika muri 1961. Yarabaye kandi umushikiranganje wo kwivuna abansi kuva mu mwaka wa 1961 gushika muri 1963. ku itariki imwe z'ukwezi kw'indwi umwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itandatu na kabiri aho igihugu cikukira yari umumenyeshamakuru umwe rudende mu gihugu uwo munsi yashikirije ivyariko biraba mu gihugu yashikirije amakuru mu kirundi no mu gifaransa uwo munsi yashikirije ijambo avuga ati idarapo ry'ababirigi riramanutse idarapo ry'u Burundi riraduze nibo batumire rero bacu mu gihe kikiganiro cerekeye ikahise n'amateka kumbure n'ibindi byinshi kubendera y'igihugu cy'u Burundi turabararitse rero mwese muhamagare mushikirize ibibazo n'ivyumviro kuvyo kumbure tutoba twarashize ko mu kiganiro giherutse n'ibindi byinshi abatumire bacu bagiye kudufasha ko nimero ni yayindi nyene ni 1 202 4 4 1 9 9 3 kaze rero mwese twakiriye abatumire bacu mushinga ntahe Zeno Nicayenzi turabana mu kije tubahaye kaze mu kiganiro muri isanga
amahoro neza
murakoze cyane kwita babo no butumire bu kiganiro muri isanga
ego cyane murakoze
namwe mushinga ntahe Patrice Ntafatiro turabashimiye cyane kongera gufata kano kanya ko kuganira natwe nuko dufasha kubijyanye n'ibendera ry'igihugu
ndabahaye mwaramutse kandi ngende bakengurukiye
kumbure duhere ku mushinga ntahe Zenoni Chayenzi mwarakurikiranye ikiganiro giheruka aho twaganira byinshi kubijanye na kahise cy'igihugu twahereye cyane cyane ku ibendera dufise muri iki gihe twaravuze cyane kubijanye n'inyenyeri zirimo nuko zicuritse mushinga naye ntafatira radufasha kukumva bimwe muri mu bijanye na kahise kingene ibendera ry'igihugu cy'u Burundi cha ryabayeho mwo tangura mugashikiriza bimwe mu byo twoganira ko navyo nyene bihambaye kuri kahise ka kibendera ry'igihugu mubona twoba tutashitse ko canke navyo nyene bihambaye kugira ngo ugwaruka rumenye kahise kajyo
ego cyane murakoze rwose kandi ndaramutije umushinga ntaye Patrice Ntafatiro nagira ndamukengurukire ko yagerageje kumva ivyerekeye akahise kidarapo ry'u Burundi antunge kandi namwe mu ntunge nkoresha ijambo idarapo ni kimwe ni ibendera ariko noshima idarapo ni hamwe bivuga kimwe noshije wenza gukoresha idarapo Patrice akoresheje ibendera ntacyo ariko je wenza gukoresha idarapo none rero ijambo rikuru rya tuzindukanye kuri iki kiganiro nuko twabanza tukihweza icyambere na mbere idarapo ry'u Burundi wagize cyumviro cyambere ati harageze ko twiyumvira gushiraho idarapo ry'igihugu ejo bundi umushinga ndaye Patrice niba namwumvise neza yavuze ati ni leta mbirigi yavuze ati mwa barundi harageze ko mugerageza mukiyumvira mugashinga idarapo rizokwerekana u Burundi bwikuki mushinga ntaye Patrice nagira mu bishobotse ko baguhija ukambwira ko ivyo mvuze ari ivyo wavuze
niko nabishikirije kandi niko nabibwiwe nabo nabajije inkuru
egome none rero jewe mbwira mbanze mpagarare ngaho kuko iryo jambo rirakomeye mu majambo akomeye ryerekeye idarapo ry'igihugu muri 59 leta mbirigi ntiyashobora kuturya kara iti mwacererewe ikangure ariko haragira ko mwikukira none muzokwikukira mutagira idarapo yoba yaradukebuye leta mbirigi muri 59 muri 59 leta mbirigi ni kuvuga abategeka u Burundi n'u Rwanda icyo gihe ntibashobora kudukebura batubwira bati kebutsa mwakererewe ejo cyanke hirya ejo muzaba mwikukiye mutagira idarapo muzaba mwakererewe oya ndivyashoboka ko badukangura kuri ico kibazo kuko muri 59 leta mbiriki umugambi wayo umugambi wa leta mbiriki muri 59 mu vyerekeye Burundi n'u Rwanda cyari gihugu kimwe ku mu mategeko yariho cyari kimwe territoire du Rwanda Burundi niko citwa icyo gihe leta mbiriki ntiyifuza ko Burundi n'u Rwanda byikukira kimwe kimwe ukwacyo leta mbiriki muri 59 yifuza ko Burundi n'u Rwanda egome byo kwikukira ariko byiyunze mu gihugu kimwe nubundi ico gihugu kimwe cyari kuvamwo Burundi n'u Rwanda cyari guca kiyunga na Congo irya bita Congo Belge nubundi ivyo bihugu bitatu no kuvuga Burundi u Rwanda ni Congo vyaca vyikukira ka gihugu kimwe gifise umwami kurya kw'ibi bihugu byo muri Amerika cyo kwa Canada Canada ni igihugu kikuki ariko gifise umushikirangoma gusa umwami kazi wo mu Bwongereza niwe umwami kazi wa Canada ni nuko niko byari byubatse umugambi wari uwo mu 59 mu vyerekeye Burundi n'u Rwanda none rero abantu bakebuye abarundi babakanguye sababiriki n'abarundi bonyene abarundi bahe si bose ni abarundi bari mu nama nkuru y'igihugu nibo muri 59 mu kwezi kwa gatatu no kwa kane inama nkuru y'igihugu cy'u Burundi ishashe igitega abashinga ntahe bari muri iyo nama bagize bati yemwe twakererewe abandi bikanguye muri Afrika no kwisi natwe nitwikangure twiyumvire ejo cyangwa hirya ejo turikukira none rero twiyumvire ingenzi darapo cy'igihugu cy'u Burundi gishasha cikukiye idarapo ryacyo ngene rizoba risa
tugerageje
aho ni muri 59 ukwezi kwa gatatu n'ukwa kane bashashe igitega
yego iyo nama nkuru y'igihugu ntabaciriye mu mishinga ntahe yarakoranye iravuga yuko ikeneye ibendera ibendera bace baja mu buhe buryo kugira ngo barironke babigenjije gute icyumviro bagize bagishikirije gute mu ngiro ninde basabye ko yori bumba yori chapa byagenze gute
aho urakagira amahoro naho nagira nshike kandi urantabaye uramfashije aho dutera imbere abo bashinga ntahe bo mu nama nkuru y'igihugu bace bavuga bati ubu turuguruye turasavye abashobora kuducapira idarapo rizoranga Burundi umunsi tuzoba twikukiye ingene rizoba rimeze ihiganwa rirugururwa abatsindiye ihiganwa bari babiri ihiganwa ry'ihiganwa yari Dusuriye de Saint-Simon uwo n'umubiri yakora mu Burundi yari mu Burundi icyo gihe yari muraba basikura amazu architect yabananije akora no hanyuma twikukiye akora ibwami uwo Dusuriye de Saint-Simon niwe yatanze iciyumviro gitomoye charja mabara atatu cyane cyane ningene yinjira namwo akibumba akadohari rya darapo rya kera ry'u Burundi ryo ku ngoma y'umwami arya mabara atatu yerekeye arya mabara atatu iritukura n'ubu niko bikimeze n'urukundo dufitiye u Burundi
niwe
ibara ry'akatsi gatoto ni nakazoza ku Burundi umwizero ibara rya gatatu ryera n'amahoro n'umutekano. Ivyo arabitora arabicapa hagati mu muzingi ahashira ingoma n'ishaka. Ngiryo idarapo ry'i Burundi niryo byashinzwe byadugijwe itariki ya mbere ukwezi kwandwi 62 umunsi twikukira.
None ntabaciriyemo umushinga
mu nama nkuru y'igihugu nibo baritoye sensimo araricapa.
Sensimo niwe yatsinze amahiganwa rero y'uko
niwe yatsinze amahiganwa. Habaye ihiganwa ryo gucapa idarapo ry'i Burundi.
Abo
uko niko vyagenze kandi ivyo biri mu cegeranyo c'inama nkuru y'igihugu y'ukwezi kwa gatatu n'ukwa kane 1959. Nivyo nsoma sivyo nkura mu mutwe.
Ivyo birandise
birimo vyose ivyo mvuze byose birimo.
Reka duhaka ryo mushinga ndahe nafatire na washikirize kuvyo yari yaragerageje kutusigurira mu kiganiro giheruka. Hari abandi kumbure bari muri iryo higanwa nabo nyene bashobye gushikiriza ibendera. Mushinga ndahe nafatire ijambo ni rwawe.
Ego ndamukije umushinga ntahe ni cyayenzi. Ndagerageza gukurikiza kwa kuvuga idarapo nkuko kugira ngo tuvuge ururimi rumwe. Aho mu ntangamarara imbere yuko ntangura gushikiriza ibyo mvuga, ngomba mvuga ikintu nama mvuga mu biganiro byose mvuga ibintu nama mvuga mu bantu bose tuganira. Ndavuga ko je ibyo mvuga atari inziri bidahinduka. Nama mvuga ko ibyo mvuga bishobora kuba biri mu ikosa bikwiye gukosorwa. Aho rero kwari kugira ngo mbanze ndakumvishe ko ibyo no banaravuze jewe mfise imyaka 51 n'ukwezi kumwe n'umunsi tariki 2022 navuze tariki 2022 kwa gatatu 37 ibyo byaba jewe siho narindi. Ndukuvuga ko ibyo mvuga byose bijanye n'ibendera ry'Uburundi bijanye n'idarapo ry'Uburundi ari ibyo nabazije ari ibyo nabwiwe. Jewe rero aho kuri kurambwi uti ni sensimo ya ricapuye jewe kuri ibyo inovuga nti urabifitiye ibyemezo kandi uvuze kuri kuri abisoma muri mucegeranyo cha ntwara nte na ndamukiza 59 nanze ndakubwiye ko jewe ndiko ndabyiyumvira kuko ndiko ndiga akahise mu mashure nize jewe narabonye ko habuze ikintu harabuze ibintu twiga bijanye n'ibimenyetso bikuru bikuru by'u Burundi muri ibyo hakabamwo idarapo ry'u Burundi. Muri ico gihe rero jewe nto nabaza abombaza ni bande nabo nabanyegereye nabashinga ntahe bo kumutumba nabashinga ntahe biyo nize yo naciye mu giheta mu Kayanza no mu Ruyigi. Hanyuma niho nahaba rero nshika kuba nyagiheta abantu bakera bambwiye ko bari bariho mu 1959 nibo bambwira bati kujya nabisiguye ko uwitwa Mirele Kanupol n'uwitwa umugani atari umugani Rudoviko rwa Gasore baje kurundira abo bumba igishusho kijanye n'ibendera ry'u Burundi mu 1959. Urumva ko duhuriza n'imiburi ihuriza kuri uwo mwaka 1959. Aho ndakubwiye rero ko bakandi banyagiye ko ibyo rero banyagiye ni kubyumva neza ni ukuvuga ko ni Mirerekano na Rwa Gasore baje mu giheta kurondera abantu bashobora kubumba idarapo ry'u Burundi. Abo babibwiye ari uko babyumvanye uwo Mirerekano ari uko babyumvanye uwo mugano atari umugani Rudoviko Rwa Gasore bavuga ko basabwe ko Burundi bwogira ibende ibyo Burundi bwogira idarapo ry'u Burundi.
Yari muri ayo mushinga nayo ntafatiro ntabaciriyemo byari iryo higanwa nyene bari ko bararondera abantu baje muri iryo higanwa.
Byari iryo higanwa bari ko bararondera kuko hari ikintu cyo kutibagirwa jewe nyasubire mu gatoyi no vuga nti ibyerekeye ingoma y'u Burundi abari abakuru bakuru mu ngoma y'u Burundi je ndabyumva mugabo hari ikintu dukwiye kumenya ko mu gihe tariho hari musée national royal niho hari novuga nti ibikuru bikuru byakoreshejwe n'abami b'u Burundi muri icyo gihe umwami yari ariho ni mwambutsa wa kane niho hari ibintu Zakaria Bando yaha yakora yabumba rero aho ambwiye ko ari raporo yabaye mu kwa gatatu no mu kwa kane Yesu cyaka kubihakana kubera ko ntabyo ndiko ndasoma we niwe arikabisoma mugabo nane ndamubwira nti yewe nanze nkurikiza ibyo abakurambere banganiririje aho rero iki cyakiba nuko turaba abakurambere nibyo bikuriye mu mutwe cyane abakurambere byagenze gute ni kibazo umuntu aca yibaza mugabo naho bikaca bigaruka ku kintu kimwe gikomeye naho iyo nama nkuru y'igihugu yoba yarakoranye jewe ndemeza ndafite n'ibyemezo ko ibendera ry'u Burundi ryabumbwe n'uwo wa n'uwo Ndikumana wa Ndiyaha akaba yaranagize na embleme nationale akaba ari we na chafye na Ruburundi amarche murakoze ndabakengurutse
mushinga nahe nyicayenzi duhereye aho nyene mwese muremeza yuko uko aya mabara rica nkuko kuntu ricapwe nibuni byari kimwe tugarutse ku mukuru wo mubirigi yitwa Saint Simon yoba kumbure yari yitiriye ico uwo mushinga nawe wigiheta yari yarabumvye ico ni kimwe ikindi turemeranya yuko ryaracapwe canke ryarabumbwe kuko ni kimwe mu kintu twashimitse ko tubaza cyane mu kiganiro giheruka yuko ibendera ry'u Burundi amateka yaryo ari uko ryabanzwe ryabanjije kubumbwa ntiryacapwe mu bivuga kwiki
ubwa mbere hariho urumva icyimviro kivutse mu hagati y'abantu babiri nyirerekano na Rwagasore mu vyerekeye idarapo ry'u Burundi rya mbere Rwagasore na Mirerekano ntibashobora gufata icyumviro ngo bagishire mu ngiro ngo bagende barondere umuntu aribumba arishushanya mu kuribumba ntivyakunda kuko muri 59 Rwagasore na Mirerekano nta kintu bari bajejwe mu gihugu muri leta mu nama nkuru y'igihugu abo bombi ntibarimo Rwagasore muri 59 itariki 21 ukwezi kwa kabiri niho yashikirizwa intara ya Buyenzi yepfo Buyenzi sud yari umuganwa atwara nk'abandi baganwa kuva itariki 21 ukwezi kwa kabiri 59 Mirerekano ico gihe muri 59 ntiyarakiri no mu nama nkuru y'igihugu yarimwo kuva 54 gushika 57 Mirerekano yarimwo 57 aho amatora asubiriyemwo Mirerekano baciye bamukuramwo muri 59 Mirerekano ntiyari no mu nama nkuru y'igihugu yikorera ivyiwe kandi yari umuntu yifise yakora ivyiwe kandi yabikora neza ariko ivy'idarapo ntivyashoboka ko abijamwo cyane cyane arondera abari capa canke abari bumba none iryo darapo rya mbere ikimenyetso cya mbere byarabumbwe byaracapwe idarapo ivyo biri mu ndabibona ndiko ndabisoma ivy'idarapo ry'igihugu aho ryavuye ni mu nama nkuru y'igihugu nibo bari bashinzwe iby'igihugu n'ivyo vyiyumviro n'ivyabo ndetse bagize ico cyiyumviro kubera ko bagira bati ico cyiyumviro ko tugira idarapo bijana nuko byo bidarapo by'igihugu c'u Burundi kikukiye kwikukira kw'igihugu idarapo ry'igihugu ngivyo ibintu bijana ikindi cyiyumviro baciye bagira buno nyene itegeko nshingiro constitution y'u Burundi nayo buno nyene baca babishinga aba imirwi iri mu nama nkuru y'igihugu. Bamwe bavuga bati iteka nshingiro ry'u Burundi rizobiri, abandi bati nimwiyumvire itariki u Burundi buzokwikukira, icyumviro cya gatatu bati igihugu cikukiye kigira idarapo, idarapo rizoba risa gute. Ibyo byiyumviro bitatu nivyo vyagizwe vyashizwe imbere n'inama nkuru y'igihugu mu kwezi kwa gatatu n'ukwa kane 59, babihera heza mu kwezi kwa cenda na cumi uwo mwaka nyine 59, niho bahera heza byose baronka icegeranyo c'idarapo, baronka icegeranyo c'itegeko nshingiro ry'u Burundi, bagira bati n'ukwikukira dutegerezwa gushinga itariki u Burundi hazoba hageze ko bwigenga. Ibyo byumviro bitatu byavuye mu nama y'igihugu cy'u Burundi muri 59.
Birumvikana ko birumvikana ko
ibyo nibisomwa, sivyo nkura kwanicaye mu mutwe, nibisomwa, nivyanditswe, nivyo ndiko ndasoma, aho nibyo byavuye kandi ibyo byakurikijwe. No havuye idarapo twadugije itariki ya mbere.
Birumvikana ko byanditswe.
Birumvikana idarapo ry'u Burundi hera bari raduze riraduze. Hera biryo bubirigi riramanutse riramanutse riramanutse. Iryo darapo ryavuye mu vyumviro vy'inama nkuru y'igihugu.
Birumvikana ko inama y'igihugu nshinga ntahe. Birumvikana yuko inama nkuru y'igihugu ego yarafashe ingingo, yarafashe icyo cyumviro nk'uko mubivuze, irabishira mu ngiro byose ibyo yari yarategekanije gukora kubijyanye n'ibendera. Ariko ugaruka rurashaka kubaza ruti none uko kugerageza gutora ibendera ry'igihugu, kugerageza gutora ico kimenyetso kiranga ukwikukira kw'igihugu, ni kuki byatowe n'umubirigi? Nta murundi mubo bagiye barabaza bose yarafise icyumviro kirashe bari gushobora gukoresha gukorera ko, ni kuki umubirigi uko ibanditse byavuye mu mubirigi?
Ico ni kibazo. Urumva y'abantu bashikanywe hahiganywe ba bane, uwatsinze n'uwo mubiriki, uwundi tuvuge yari muri babiri banyuma bahiswemo yari umuganwa barusafiyeko. Barusafiyeko icyumviro ciwe cyari cyiza, ariko basanga amabara yashizemo ni menshi, yogora gucapa, yogora kugira icyumviro gitomoye, n'amabara menshi byogora ko abantu babifata mu mutwe. Bati rero twifuza ko idarapo ry'igihugu ryorangwa ni ritukura, ni ry'akasi gatoto, ni ryera, kubera ko dukeneye gukunda igihugu, kwizera mu mahoro. Ibyo byumviro bitatu birakwiye, ayandi mabara yoza amera nkaya atomora neza. Ibyo bintu bitatu bahitamwo iryo nihiganwa ryego niko ryatsindiye umunyamahanga, ariko yashize mu ngiro ivyiyumviro vy'inama nkuru y'igihugu.
Turaza gufata akanya. Murakoze cyane. Turaza gufata akanya tuvuge ku ibendera dufise uno munsi n'ukuntu ripanze n'ibyo risigura. Ariko mbere yaho reka nongere impaka ryo mushinga nahe ntafatiro agaruke kuko kuntu we hariho ayandi mateka abona yuko atari mu byanditswe by'igihugu. Mushinga nahe ntafatiro waravuze yuko hari umushinga nawe w'igiheta yabumvye iyo bendera akaba no muri ayo mahiganwa. Kumbure ni kuki none twumva umengo hariho ukuntu hariho igice cy'amateka coba kumbure cyaranyegejwe canke cyarafuswe, ni kubera iki?
Ndabakengurukiye gose. Nyine nkengurutse nguko je numva tuvuga bimwe na nicayenzi, gusa nuko tutabishyira ahantu hamwe. Kwese turemeza ko habaye higanwa, nanje waravuga ko habaye higanwa, nanje ndavuga ko habaye higanwa ryabaye 59, nanje ryabaye ibyo mvuga ibyo natohoje ryabaye 59, ibyo nibyo. Ahari akariganga muhogo nuko ari uwo mubirigi Saint Simon yari capuye nanje nkavuga ko byabumbwe jewe ngomba mbanze mve mu 1959 nze uno munsi mu 2018 jewe ntafatira Patrice ndaremesha ikiganiro cyitwa ikirundi cy'abarundi mba ngahiyutawa n'ubundi yutawa mugabo hariho urunani rw'abamenyesha makuru hari no harimo no witwa yita Kavuyo ace yitirira wenyene akavuga ko ari wakitegura kandi akagitunganya je twaravuganya ari ku kibuga cy'indege cyo muri Afrika y'Epfo ndamubwira nti ibyo bintu urabireka mugabo yarabibandanije ubwo nije ntafatira Patrice uno mwaka ikiganiro ndiko ndagikora mugabo kumbure umuntu afise izindi byiyumviro umuntu afise yindi ngiro acabona ko ibyo bintu byo byitirira ndagabutse 1959 rero jewe mvuga ko iryo bendera ryabumbwe na Ndikumana wa Nduyaha ni umuntu mutoyi gose arashobora kuba yakoze ibintu bivuye mu nama nkuru y'igihugu mugabo kuburyo jiwe ntazi ugasanga ibintu bimwe biriko biranyerera ugasanga byitiriwe ubundi muntu aho igituma jiwe ndabivuga nkuko none ko hariho umuganwa barusafiyeko yahiganywe muri abantu bane none ko atana kimwe yavuze kagiye urumva ko yararimo none ni kubera iki ibyo bintu nk'ibendera by'ubunyene by'ibihumbi 2018 ari ukubera jewe nagize nti oya jewe ndakwiye kurara ikintu nukora kugira ngo ibintu bimenywe kugira ngo ibintu bivugwe hanyuma je nkabana nabibajije abantu kubera ndafite n'ibindi byinshi byo nzababwira nzi nagenda baza abantu aho mugabo bikaba bije uno munsi je nkavuga nti ikiza bugiye abantu ariko baganira hava mu kintu gikomeye jewe ko mvuga ibyo nkavuga ibyo kwa Ndikumana wa Nduyaha ubundi akavuga sensimo harakwiye rero itohozwa rikwiye neza igihugu cy'u Burundi kikirondera kuko turabikeneye ugaruka burabikeneye kuko urumva hari ibintu bibiri mu guheraheza ngo mvuge ikindi kintu jewe naravuze ko ibyo navuze nibyo navuze ko nabirondeye mu bitabo ndabibaza n'abantu bavuga ko umwami wa mbere w'u Burundi yari umuhutu ariko uno munsi jewe narumvise ikiganiro caciye ku iradiyo ntagomba kuvuga bavuga ko uwo mwami wa mbere atari umuhutu ahubwo yari umuhima urantegereye ni ukuvuga ibintu by'u Burundi haje iki kintu hamuhaca havuga ikindi kintu nk'uko umengo ni uguhiganwa nk'uko umengo ibi bintu bibaye ibyo kwanaka umengo hari wundi muntu aba umengo ararenganijwe mugabo kuri icyo je nkavuga nti byiza ko menye ibyo bindi bintu byo kwa sensimo ntabyo narinzi nosaba gusaba umugenzi wanjye ariko turavugana nicaye ndiko bishobotse kwa bugatabo yo kandi ugikira n'ukuri nkari nka iposita nkakisomera hanyuma nkabimenya neza gusumba byo hariyo niho nagomba guhereza murakoze ndabakengurukira
birumvikana ko kino kiganiro cyo kenara nk'amasaha 3-5 kugira ngo dutature byose tubishyire ahabona byose ugaruka kumbure rubgerageze kukumva neza ariko birahambaye n'ibintu nanje ku bwanje navukiye mu gihugu cy'u Burundi biraneza kumenya bimwe na bimwe kumenya aho nshobora guhera kumenya kahise cy'igihugu ariko tugerageje kuja imbere gato n'abanywanyi b'ijwi rya Amerika ntimugira amakenga turabahaka ryo mushikiriza ibibazo n'ivyumviro ariko ndashaka tubanze tuvuge ku idarapo dufise uno munsi nico risigura kuko ugwaruka gwarabagirira ruti mbega ayema nyenyeri tuvuga asigura iki twavuze kumbure kuvyo sensimo yavuze amabara asigura ariko tuvuge ku nyenyeri mushinga nahe nicaye nzi inyenyeri z'u Burundi byahereye he zipanze zite zisigura iki
idarapo ry'u Burundi murumva ubu niryo riri mu kibanza cya Karyenda idarapo ni ryasubiriye Karyenda niyo idarapo niryo ryerekana mu makungu hose rihungabanye aho o New York bagira bati ngiri ririya darapo rimeze kurya ni darapo ry'u Burundi iruhande ya yandi ariko tumenye ko idarapo ari kintu gishasha muri 59 twagiye mu ntwaro no mu byumviro bishashe kagenda niho yari ikiri ariko kagenda ntiyashobora kuja kumanikwa New York cyangwa Addis Abeba cyangwa mu nahandi kagenda yasubiriwe ni darapo muri 59 kandi idarapo ntiryari mu mico yacu imbere y'icyo gihe idarapo ni kintu gishashe kigihe gishashe twinjiyemo imbere y'idarapo hari kagenda gusa nta yindi ngoma yariho ugutwaye kagenda yabagutwaye Burundi ubu ugutwaye idarapo cy'igihugu niwe aba agutwaye Burundi abadagi nibo bambere bazanye idarapo ryabo barishinga mu Burundi ryabaye irya mbere mu kuva Burundi bukibaho kuva imyaka 1000 birenga Burundi nje bwari bwabone n'umunsi numwe idarapo rihungabana aho hitwa Burundi ubu abadagi bagihaza idarapo ry'ababirigi kuva mu 1916 gushika 1962 idarapo ry'ububirigi murarizi kuva 1962 haza idarapo ry'Burundi cyari kintu gishasha mu mico no mu migenzo y'igihugu twari bashasha na twebwe maze rero ntafatira umushinjacyaha ntafatira avuga ati harabaye higanwa kugira ngo iryo darapo ribumbwe abahiganywe n'uwo muntu uvuga ndi ku mana wanduhuye
wandoyaha
yego wayego nyakugira amahoro urakoze ndoyaha abo bantu bahiganywe nawe bo bari bande jewe nihagira umuntu agira ati genda kuri ibi bimenyesha makuru bishashe Wikipedia ni muri encyclopedia zose sindikunda bisoma hano eba genda murabe izo byose birandiswe izo byose biratembera muri bintu bishasha bitembera si byo ngura mu mutwe
ariko hari ikibazo cyo kwiga
59 biranditswe naravye ndabikuyaho ndavyiga ndabigosora ndabije ndabishira mu nzandiko nanditse muri Renouveau ivyo byose biranditswe ariko nagira nsabe ntafatire kuvyo yabajije gusa uwo muntu kuko uwo muntu ategerezwa kuba atariho muri 59 kuko niba umuntu wo muri 59 yewe bayarabumvye idarapo ry'Uburundi muri 59 nuko uvuga ko yaramaze iminsi itari mike ariyo nuko uvuga ko yaramaze iminsi itari mike akora muri uwo mwuga nuko uvuga ko yari umuntu amaze kumenyekana ngo yakora muri Musée Royal di Burundi ngo yo muze ngo yari mugeta nta Musée Royal y'i Burundi yari mugeta muri 59 nta muze yari ho y'i Burundi
ariko tubandanye tuvuge idarapo y'uyu munsi kubera kanya abanywanyi ntiturabaha karyo idarapo y'uyu munsi murivuze kwiki
idarapo y'uyu munsi ndarivuze ntacyo ndarivuga ko ni darapo ririho byashinzwe ni itegeko ry'itariki 27 ukwezi kw'icenda 1982 iryo tegeko bwirizwa ririho riri imbere yanje kuri ordinateur ndabona ndiko nibyo ndiko ndasoma niho iryo darapo dufise ubu
kubijyanishirwaho ego mwarakoze mu bushikiranganje bijejwe kwivuna abansi
izo nyenyeri zitatu izo nyenyeri zitatu zivuga ibyo nsoma ndabibona imbere yanjye zivuga
uko zipanze
oya ubwa mbere cyo zivuga zivuga ubwoko butatu bw'abarundi abahutu abatutsi n'abatwa urumva nico nivyo soma imbere yanjye sivyo nkura mu mutwe nivyo nico iyo darapo rivuga izo nyenyeri zitatu nico zivuga
ibyo biranditse mu nzandiko z'igihugu
itari aho ibyo mvuga biri muri iri tegeko bwirizwa itariki 27 kwezi kw'icenda 1982 ku ntwaro y'abagaza ntwaro ya Repubulika ya kabiri
abavuga rero yuko ari ubumwe bikogwa n'amajambere sibyo
erega ivyo ico ni icivugo cyo ni icivugo nkuko kuri idarapo rya mbere hariho Imana umwami u Burundi ubumwe ibikorwa amajambere nico cyo civugo cya Repubulika kuva itariki 28 ukwezi kwa 11 66
murakoze cyane gose murakoze cyane gose reka dufe iminota 20 sigaye abanywa nyibiradishwe cy' America nabo nyene baba baze bongera bashikirize ni ivyumvira duhere kubitwa Thierry yihanganye cyane gose Thierry uraho neza uduhamagaye uri he
y'udumbura mu Burundi namahoro neza byane
amahoro mahoro
mundamukiriza batumire
barakumva
amahoro amahoro
Thierry bwake neza mwiriwe
Ego mwiriwe neza mutama nagomba mbere bwa mbere mere kuri mwebwe
oya ntunye tumutama ngitumushinga ntahe niho vyonezera naratyo
Ego kumure ndabitumushinga ntahe murakoze cyane ariko cyane ifite akabazo ubwa mbere reka manze nshimire ijwi rya Amerika nshimire kandi namwe mwashoboye kudusigurira ibintu nkatwe kwaruka tuba twifuza kubimenya kugira ngo dushobore gutahura byinshi ku byerekeye igihugu cyacu gutyo binadufashe kugikunda kurushiriza kuko twebwe tubonye bamanitse idarapo kenshi umuntu abona yuko umenya ni igitambara kimanitse gusa koko tuzi ko kiranga u Burundi ariko mu bamwe barashika imbere bakiyumvira bakaraba ajyama barariko itasigura kandi ivyo mwadusiguriye ko asigura nibyo koko tuzi ariko ivyo twahituzi kenshi bigarukira ngaho reka rero ndabakiyimire cyane ariko mu byo mwatubwiye dewe nibajije utubazo tumwe mumbye yuko bino bendera rihari uno munsi cyane ryiyumviriwe muri ijya myaka ya 59 hanyuma tukabona ko amatora yabaye imbere ya sinibaza ko ibendera ryagiye cyangwa ryo baryarabungwe cyangwa ryo bagiyumviriwe amatora ataraba ryo bagiyumviriwe amatora ataraba cyangwa ryiyumviriwe yaramaze kuba kugira ngo bashobore kwemeza ko u Burundi bwikoke hanyuma harakabazo niyumviriye muri ko muravuga yuko bagiye guhiganwa hanyuma hakavamo umuntu yitwa Sensimo akaba ariwe acatogwa ko icyimviro cyo yashatse ibindi nagomba mbaze bino bintu bavuze ngo kubaho mu mwizero hanyuma hakajyamo na kino kintu cy'uko hari amahoro amenga n'ikindi mwavuze cy'urukundo bino bintu bo baba babishimye kubera ko kumbure ari byo byari bibuze ico gihe nimba ari byo byari bibuze uyu munsi mwebwe mwiweje muri rusange ubona ibyo bintu menga byo byarashitswe ko cyangwa ibyo bintu birahari uyu munsi hanyuma akabazo mbaza mwese hamwe numvirije mwese byo mwagiye mugaruka ko natubwiye yuko mwifuza kugwaruka gomenya ni nacyo gituma ngira mwa ikintu kiganiro cyatunganijwe mu mwese ugira ugwaruka rushobore kumenya ibiranga rino darapo nagomba ndababaze muravye iyo numbere iryo darapo ryari rifise mubona uno munsi ugwaruka kugira ngo uno munsi turabibona yuko gukunda igihugu si cyane cyane ko cyitaho cyane mubona kubugwaruka rutita igihugu cyangwa iby'igihugu byaba biva kumbure kukutamenyeshwa ibyerekeye igihugu hanyuma ngomba nkereze kuri uno muntu muri kumwe mushinga nayo nicayenze hari undi muntu batubwiye yabyitayeho nawe kumbure ni uko izina ariko yatubwiye ngo urashobora gukora igikorwa cya nyuma akaba umuntu akaciyitirira atubwiye gutyo bamenga yagombye kutwemeza yuko kijya irino darapo naho rihari hari undi muntu yari yarikoze ati amakabunda agiyitirira nagomba tomora twumvise ko aricyo yashatse kuvuga ariko nimba aricyo yashatse kuvuga hari ibyemezo afise nuko murakoze
cyane Thierry duhere ku mushinga ntahe nicanze ko bibazo bamubaje ni bitari bike mushinga ntahe duga ku jambo
murakoze Thierry yabajije ati mbega iri darapo ryiyumviriwe amatora yarabaye canka taraba oya ryiyumviriwe imbere muri 59 hari hasigaye imyaka 59 60 urazi ko amatora yukuri ya mbere na mbere yabaye mu kwezi kwa 11 itariki 15 60 gushika itariki 8 ukwezi kwa 12 kuwo mwaka nyine wa 60 ayo n'amatora mu makomine amatora y'abashinga amateka yuguruye igihe cy'ukwikukira yabaye itariki 18 ukwezi kw'icyenda 61 ayo matora niyo yabaye yukugurura igihe cy'ukwikukira urumva rero icyo cyimviro cyabaye imbere y'amatora rwose
ati ibyo batoye umuzungu yatoye amahoro urukundo n'umwizero byari bidahari muri icyo gihe
ati mbega byariho cyangwa byari byo gusubiramo ivyo byumviro bitatu nivyo mu vyukuri biranga umuntu wese yitirira igihugu kugikunda bikenewe ukagipfira kurya rwa gasore yagize bije n'ibintu bikomeye cyane akarorero ni karya ku Burundi yakunze Burundi bwirwe hanyuma akabwigura urukundo ruruta byose
ati no musi
umuntu wese afise igihugu kiwe ategerezwa kwizera ko azogiteza imbere kizomuteza imbere nawe ariko abanje kugiteza imbere aratanga akaronga agatanga nico twifuza
tugerageze gucagagura kubera umwanya
icyane hanyuma iryera mwaryumvise n'amahoro wavuze uti mbega ibyo bitatu ubu biriho yemwe sinoje mu mitima y'abantu ngo nsesangure umwe wese ni nafukame yumvise kira mahoro kuri ibyo bibazo bitatu
murakoze namwe mushinga naye ntafatiro yashimitse cyane cyane kubijanye nuko nico wari washikirije ati muvuge mushimitse niba ico mashatse kuvuga ari uko iribendera hari uwigiyitiriye nkuko mwatanze akarorero yuko hari abantu biyitira ibintu bitari ibyo wawe
mu majambo make ngiranda ngiranda mushimi bwa mbere na mbere ko yambaje ikibazo ndagomba ndakubwire ko ibendera ry'u Burundi gushika menye ibindi yabumbwe na Ndikumana Ndikumana Zakaria wa Ndiyaha kuko iryo bendera jewe dushobye kuvugana neza hanyuma kumbure generali bubonye mu 87 karakantu gatoyi kameze nka kujya kwibishusho byanoze byinzira musaba ko bagatolika aho nagume nkumenyeshe kandi ko ibyo ko iryo darapo ariwe ashura kuba yaribumbye ndabyumva kuko abandi bantu bashaka kuca bafatira ko bakabona ko ari ikintu gikomeye bakagiyitirira ahubwo jewe hari ikindi kintu nari yuko duhava tuvuga umuntu yitwa Pamphile ko nawe avuga ko ariwe yari capfuye Pamphile wiwe Pamphile nyambari gasuku nyambari rusuku nawe uwo muntu nawe aravuga ko ariwe yari capfuye urumva rubure turonse aba umubirigi n'umurundi bari capfuye kuri jewe hakacha haba wari bubumbye je nkagira nti wewe rero jewe ndashobora kwemeza ko ari abagiyitiriye kumbure bagaza gucapa ibyo Ndikumana Wandoyaha yakoze igituma ibi byemeza ngibi ni Ndikumana Wandoyaha yagize armoire nationale ni Ndikumana Wandoyaha yacafye ikivugo cy'u Burundi kujya kimeze niwe yakibumbye rero ko ari ya kibumbye rero yarasanzwe afise ubumenyi bwo kubikora hanyuma harakantu gutanagomba guca mpereza ko nuko iyo mvuze nti mize royale ni ukuvuga ko umwami asabye ibintu aha abantu ivyo bamubumbira yabibumbisha mu giheta abivugije mu gihe cyariyero ndi kumana wandi yaragumana yaragumana no buga yaragumana ibindi azozarabirako nibyo rero intwaro ya Michel Micombero yamenaguje mu giheta ubu ntuzopfuroze ibyo byo bintu yari yarakoze byerekana ko yoba ari ramize ubu byaraheze byose ntabikiriho ndabakengurutse
murakoze cyane reka twakire ku murongo
mu ntunge gato
ego amasegonda make
ndiye rwose jewe uvuze uti niwe yagize icyumviro hanyuma rero kumbure gikoporwa n'abandi
oya ndumva yavuze yuko ico cyumviro gishobora kwa kumbure cyaravuye muri iyo nama y'igihugu ariko ko uko gisa uko ibendera risa ariwe yari bumbye niko niba nabyumvise neza ariko icyumviro yego biri byavuye cyavuye muri leta kija
jewe ndiyumvira ko Patrice ntafatiro atakintu cyanditse cyoba cyanditse ahantu cyerekana ko uyo avuga ndi kumana yoba ubwa mbere na mbere yariho muri 59 kandi yariho gusa niba ariwe yabigize yari umuntu amaze kumenya ubwenge amaze gukura atakiri umwana atari
umuhinga gose baje mu ntara y'Igitega baje mu ntara y'Umugiheta ndi kumana abantu yaharatse
yewe amubaza yarafise nk'imyaka ingahe kuri wewe wamubajije ryari
je ndi kumana abantu yaha
wamubajije ryari
aho novuga nti
arafise umuryango umuntu ashaka kugira
35
hariho umuryango hariho umuryango mushinga nayo ntafatira hariho umuryango umuntu ashaka kugenda akabaza ati uje n'umuryango wa ndi kumana wa Zakaria Wandoya
nagende mu kibogoye cha Giheta azo mu kibogoye cyo numutumba kibogoye muri commune Giheta mu ntaya Gitega ubondo yaharajwi arahiyo nabo yasize
urumva ni ibintu umuntu ashaka kugenda akabaza akabona urumva ikibazo suko ayabaye
ndakubaza mu gihe wamubaza yarafise imyaka ingahe we kubgwawo
kubgiwanje imyaka 35 umuntu akuze gute yarakuye
wamubajije ryari
jewe twabonanye mu 2024 mfite imyaka 7 ariko uwo twabivugana neza
wabonanye ryari
nkubwiye ko de namubonye 2024
2024
hanyuma
wari ufite imyaka ingahe wewe
imyaka 7
indwi
Jenamye ndahabona Jenamye ndumukuru wabavuze ibingoma jewe mvuga ngo bavuze imyaka ingahe nari mbere gute
wari umaze kuvuza ingoma
ehe Jenamye kamujyango bavuze ibingoma babatinda
imyaka 7
aho ehe none abana baje ino muri Canada ntibavuze bafite 2-3
none wari umaze kumenya uwo wobaza n'utobaza uwe wari umaze kutohoza
ndi kumana wa Ndoya hano mubonye 2024
wari gushobora kuvuza ingoma nk'abo bana bawe
ariko nibaza yuko
umenya uti njewe ngiye kubaza naka
ariko ikibazo ntabaciriyemo bashinga ntahe ntabaciriyemo ikibazo cari uko kumenya niba ndikumana Zakaria wa Ndoya yabayeho yari umuntazwe nibaza yuko umuntu ashaka kugenda akarondera akamumenya hari yavuze umutumba n'ibindi byose twavuze
kugerezwa kuba tigeze ata ntibishoboka ibyo bindavuze
aya ugaruka kumbure
oya Patrice oya
nta kibazo nibaza yuko ntimuvyumvikana ko
nta muntu yarakuze muri 59 yaramaze ko bamwikora ko akamenyekana mu misiyoni kwa Bokacio hanyuma akabumba ikibumbe cy'ambere cy'idarapo uwo muntu yategereza kuba akuze kandi mu gihe wamubona ategereza kuba atariwe yabigize n'uwundi
nibaza ko mu gihugu cy'u Burundi si kinininya ugwaruka ruzogende rwibarize rugira amatohoza ruje Giheta ruje mu Gitega rubaze ariko nibaza ko hano tutobimenya neza na neza ariko birakeneye ubushakashatsi bundi reka duhe akaryo hasigaye minota mike cyane muradutunga ibindi bibazo nitwashoye kubironkira kanya ariko reka duhe akaryo Barthélemy nawe nyene ashikirize ikibazo n'icyumviro
ndabumva
masegonda make Barthélemy
ndamugirize umutumire umutama
dufise babiri dufise mushinga nahe nafatiro n'ishinga nahe nzicaye nzi
kibazo nari mfise yewe nkura narigeze kubona idrapo ryahungabana ryari rishushanijemo ishaka nagoma mbaze umutumire mbega ko numva idrapo rya mbere bari haririye ko bagahigana amahiganwa yo kuribumba kugira ngo bagerekane mbega iryo drapo ryaba rya kangahe mu gihahungabana hejuru turetse icyo gishushanyo babumbye ko muri icyo gihe nigera kumva bavuga mu kuririmba Burundi bwacu bavuga ngo tugire umwami n'abagabo mu kurangiza none iryo drapo mumbarize ryoba ryari rya kangahe mu yahungabanye hejuru ko hakurikiye kwiririmo inyenyeri zitatu ryari rya kangahe ryari ryatukijwe nande ari ikibazo cyanje murakoze
mushinga nahe nafatiro iryo bendera ntitwarivuze ko cyane mu kiganiro giheruka hari icyo murizi ko iryo yari rifise ishaka hagati
murakoze mu ihigano ryo 59 ndi kumana abantu yaha abumbye idarapo siryo idarapo ndikumana abantu yaha yabumbye siryo ryamanitswe mu 32 mu 32 hamanitswe idarapo rijya tubona dufise hajya hagati harimo ishaka bafashe ishaka ndikumana abantu yaha yari yabumbye yerekana imisozi ko baramubajije ingene iryo darapo rizohava rimanikwa iyo ntibicurikwe hanyuma izo nyenyeri zitatu yari yashize hagati na hagati imwe hasi zibiri hejuru barazikuraho baca bashiraho ishaka iryo niryo darapo ryamanitswe itariki imwe y'ukwindwi mu 32
kwari ukugira ngo ntibaricurike
iryo darapo ryagumye uko mu bushakashatsi mfise ryagumye uko gushika aho leta oya gushikaho ego leta ya cami ikomborwa na micombero hanyuma hakataba rero micombero novuga nti intwaro kwa micombero ikabaza idarapo bashobora kuzomanika baca rero bagaruka kuri rya rindi ryo kwandika umwana wa Ndoyaha rijya nyine tubona inyenyeri imwe hasi zibiri hejuru biza guhinduka mu 38 sindamenya itariki neza mugabo uko biri kose itariki 28 z'ukwi 1938 twari tugifise inyenyeri imwe iri hasi zibiri hejuru ndafise ni foto mugabo bihava birahinduka rero bihava birahinduka micombero intwara yo kwa micombero isha imwe hejuru zibiri hasi murakoze
mu masegonda make namwe mushinga nahe nicaye nzi ikiganiro kigira kirangire mu masegonda ikiganiro kirarangira mu minota itatu
ndagusavye nta nyenyeri zari mu idarapo rya mbere ryaduze itariki ya mbere ukwezi kwa 62 umunsi twikukira
niko yavuze
mu idarapo rya twadugije itariki ya mbere ukwezi kwa 62 mu ijoro saa sita y'ijoro ryarimwo ajya amabara atatu hagati hakaba ingoma n'ishaka hanyuma Repubulika ije bakuramo ingoma hasigara ishaka hanyuma rero bakuramo muri 82 muri rya tegeko muri rya teka nshingiro bambe muri rya tegeko nshingiro bakuramo ishaka bashiramo inyenyeri zitatu inyenyeri ni za Repubulika ingoma n'ishaka n'iry'umwami niryo ryaduze itariki ya mbere 62 inyenyeri ntizarimwo
ntiyavuze ko zarimwo ntiyavuze yuko zari zirimo yavuze yuko hari mu ishaka igihe ryaduga
harimo ingoma n'ishaka ishaka iwundo ry'amasaka ibyo bintu bibiri ingoma
murakoze cyane
umuzinga harimo ingoma n'ishaka iwundo rishinze
yego murakoze cyane rwose ikiganiro tuzokeneye kumbure turakeneye ikindi kiganiro kigira gatatu naho nyine tuzohe ugaruka uyundi mwanya bashikirize ibazo n'ibyimviro murakoze cyane rwose bashinga nahe mwe mwitavye kino kiganiro twumvise yuko hariho muri iki gihe abantu batatu bashobora kuba bitirirwa kuba bara baye abambere gushinga iki iyo darapo dufise hariho uwonye Saint Simon hari uwonye Ndikumana Zakaria wa Ndoyaha n'uwo wundi muntu kuri internet abantu bagiyeho babona ifoto yiwe ndibagize na mushinga nahe ntafatire yarishikirije bavuga ko bempi bose boba aribo ba cyafite cyanke babumbye ibendera ariko tuzobandanya tugira ubundi bushakashatsi dutumire n'abandi benshi kumbure bafite icyo babivuga ko turabashimiye cyane rwose twari turi kumwe na mushinga nahe zeno ni chayenzi yahoze ari mushikiranganje ajeje kwivuna bansi muri kahese k'igihugu twatumye kandi na Patrice Ntafatiro murundi yagize ubushakashatsi ku ibendera ry'igihugu cy'u Burundi ndabashimiye mwese mwashikirije ibibazo n'ivyumviro mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka i Washington.
VOA Afrique, les infos.